de America. Dadiri kujia meke kujiri Washington DC mchini Rwanda na mchirundi mwurundi mwakumvira kuminongo migufi kuri metero mkuminyabiri neshanu mirongi tatu nimwe na metero mirongi nimwe Rwanda ni kuri FM janaka nibiche bitatu ikigali na FM mirongo chenda na gatatu nibiche bitatu ikarongi kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi mu Rwanda uyu munsi komisiyo y'amatora yatangaza urutonde ntakuka rw'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Bamwe mu batarashoboye kugaragara ku rutonde rw'agateganyo bari n'ingabo ki.
Ibigikurikiyeho ni urutonde nirusohoka turarega igihugu mu rukiko rw'ikirenga, ariko ntitwabikora urutonde rwa burundu rutarasohoka.
Uyu ni Innocent Hakizimana, umwe mu bakandida bigenga batandatu batashoboye guhita ku rutonde rw'agateganyo. Uburundi abaharanira uburenganzira bw'imfungwa barasaba ko zitabwaho kurusha nyuma y'impfu z'abagabo babiri baguye muri kasho ya Makamba. Ahandi ku mugabane wa Afurika, ishyaka ANC riravuga ko ryari rishoboye kumvikana n'andi mashyaka batavuga rumwe ku ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe. Ukanya ni amakuru arambuye duhereye ko hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Diane Nininazwe.
Tutahere ku mugabane wa Buraya hari kuhabera inama y'abakuru b'ibihugu inzwi vya mbere bitunze gusumba ibindi biri mu mugwi twa G7. Iyo nama yatanguriye ejo mu Butaliyano iza guhera uno munsi. Mu vyo abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubutaliyano, Ubufaransa, Ubudagi n'Ubuyapani n'umuryango umwe bwa Buraya bari muri uwo mugwi bamaze kwemeranya harimo amadolari imiliyari 50 yo gufasha Ukraine muri uno mwaka. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Intambara imaze imyaka ibiri irenga, Uburusiya bwagabye kuri Ukraine niyo iri ku murongo wa mbere kuri gahunda yabo. Batangaje ko iyi ngengo y'imari bemereye Ukraine izava mu nyungu z'umutungo w'Uburusiya ibihugu byabo byagize ingwate. Basobanura kandi ko atari impano, ahubwo ko ari inguzanyo bahaye Ukraine. Ariko kuri bo birereka President Vladimir Putin ko bose bari hamwe inyuma ya Ukraine, nk'uko Minisitiri w'Imari w'Ubudage Christian Lindner yabitangarije abanyamakuru. Ibihugu bya G7 n'iby'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bafatiriye umutungo w'Uburusiya ufite agaciro k'amadolari miliyari 325 ashyinguye mu kigega mpuzamahanga cy'imari cyitwa Euroclear gifite icyicaro i Buruseli mu Bubiligi. Bavuga ko ashobora kunguka kugera ku madolari arenga miliyari 3 na miliyoni 220 ku mwaka. Kimwe no mu mwaka ushize, Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine nanone ni umushyitsi wa G7 muri iyi nama y'ibari. Hagati aho, Vatikani yatangaje ko umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose, Papa Francisco, nawe agomba kubonana na bamwe mu banyamuryango ba G7 na bamwe mu batumirwa babo. Ivugamo ba President Zelensky, Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Emmanuel Macron w'u Fransa, Luiz Inácio Lula da Silva wa Brazil, Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya, William Ruto wa Kenya, Abdelhamid Tebboune wa Algeria, na ba ministri b'intebe Narendra Modi w'u Buhinde na Justin Trudeau wa Canada, na president w'ikigega mpuzamahanga cy'imari Kristalina Georgieva.
Duce tuja muri Afrika y'Epfo, aho umugambwe uri ku butegetsi ANC utangaza ko warayishoboye kugirana amasezerano n'imigambwe itavuga rumwe nayo mu ntumbero yo gushinga leta y'ubumwe. Ibiganiro hagati ya ANC n'imigambwe itavuga rumwe n'uyo mugambwe vyari bimaze iminsi. Ni nyuma y'uko ku nshuro ya mbere kuva mu 1994 uwo mugambwe binaniranye ko uronka amajwi ashobora kuwuha ubwiganze mu nama nshingamateka. Umunyamabanga mukuru wa ANC ariwe General Fikile Mbalula ntiyatomye moye ubwoko bw'amasezerano ANC yagiranye n'imigambwe itavuga rumwe nawo. Yabwiye amenyesha makuru uko imigambwe yemeye amasezerano ari yitwa DA, uwitwa EFP ugwiriyemo ubwoko bw'abazuru, uwitwa UDM hamwe na FF Plus. General Fikile Mbalula yavuze ko hari n'indi migambwe ishika kuri 3 mito mito irimo nk'uwiganjemo abayisilamu witwa Aljama yemeye kuja muri leta y'ubumwe, ariko hari ivyo irinze gusaba bitatangajwe. Itoro ihurizo ry'amakuru y'abafaransa Agence Presse rikavuga ko atankeka president wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ari waza guca agenwa nka president wa Afrika y'Epfo biciye matora aza kubera mu nama nshingamateka y'ico gihugu uno munsi kwa gatanu bikaramuka bigenza uko azobatorewe manda ya kabiri naco mugambwe umukonto wesinzwe washinzwe na Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo akaba yahoze ari n'igicocoro c'umugambwe ANC uravuga ku vyano masezerano Ejuge Amerika duce tubandaniriza kuyindi migabane Irani yaraye irekuye umunyagihugu w'Ufaransa yari yarapfunze haraheza amezi 20 Louis Arnaud yatawe muri yompi n'inzego z'ico gihugu mu kwezi kw'icenda ko mu 2022 agihagarikwa yagirijwe imigumu ko n'uruhara mu myerekano yakurikiye urupfu rw'umuyabaga yitwa Masha Amini yashengeye ku myaka 22 Masha yaguye mu ibohero yarapfungiwemo muri Irani yagirizwa kutubahiriza amategeko ya Kisla urupfu rwo muyabaga rwakurikiwe n'imyerekano ikaze yabemeza ko yahitanywe n'ingaruka y'ihohoterwa yakorewe na polisi ya Irani. Irani yari yakatiye umufaransa Louis Arnaud umunyororo w'imyaka 5. Umuryango wiwe akatari gake wateye utwatsi ivyo yagirizwa na Irani uvuga ko atakindi cari cimujanye muri ico gihugu atari inyota yo gutembera isi yose. President w'Ufaransa Emmanuel Macron yishimiye rekugwa rya Louis Arnaud abicishije ku mabwo kuruga rwa Twitter nawe yavuze ko arirekurwa Ufaransa bukesha ibiganiro nigeza tomora ubwoko bw'ivyo biganiro n'inzira byaciyemwo. Louis Arnaud arekuwe mbwiye Irani igipfunze abandi banyagihugu b'Ufaransa batatu muri rusange ico gihugu gipfunze abanyaburaya barenga 20 barimwo abakomoka mu Bwongereza mu Budagi no muri Sweden muri abo harimwo abaciriwe igihano co gupfa. Tuce dusubira ku mugabane wa Afrika aho mu gambwe wa Saluose Chilima amatohoza yimbitse ku mpanuka y'indege yamuhitanye ari kumwe n'abandi bantu 8 ku munsi wa mbere mu mashamba y'inzitane ya Chikangawa. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Edirwema.
Iryo shyaka rya United Transformation Movement UTM ryifatanije n'irya Perezida Lazarus Chakwera rya Malawi Congress Party MCP mu matora yo mu 2020. Steve Mikaya wo mu shyaka UTM yagize ati dukeneye kumenya ukuri ku cyabaye ku muyobozi wacu Saulos Chilima. Si ku nshuro ya mbere iyi ndege yarikoze urugendo ijya mu Zuzu mu bihe nk'ibyo yakoreyemo impanuka. Uyu akifuza ko leta itanga umuco ku bibazo bitandukanye birimo niba iyo ndege yaragize ikibazo cy'ibyuma byayo cyangwa niba yarashyiranywe na lisansi. Kuri uyu wa kane abayoboke ba UTM bagerageje kubuza Minisitiri w'Ingabo Harry Mukandawire n'uw'umutekano mu gihugu Kenneth Kalengoma kwitabira imihango yo guherekeza nyakwigendera Chilima. Ku cyicaro cy'ishyaka mu murwa mukuru Lilongwe, Mikaya yashinje abaminisitiri uburangare. Chilima w'imyaka 51 azashyingurwa ku wa mbere w'icyumweru gitaha aho avuka mu karere ka Nchewu. Amakuru yatangajwe bwa mbere yari yavuze ko iyo ndege yaguyemo abantu 10, nyuma byaje kumenyekana ko umwe mu bantu bagombaga kuba bari muri iyo ndege atakoze urwo rugendo.
Komeje kumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi udukurikire no kuri internet kuri www.voa.com kuri YouTube, Facebook, X na Instagram ture kuri VOA radio yacu mukanya na makuru y'iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kw'ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara tuyihereye Kigali mu Rwanda. Uyu munsi hateganijwe ko komisiyo y'amatora iri gusohora urutonde na kuka rw'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe tariki ya 15 z'ukwezi gutaha. Urutonde rw'agateganyo komisiyo iheruka gusohora hariho Perezida Paul Kagame w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, Frank Habineza w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije na Philippe Mpayimana umukandida wigenga. Bamwe mu bakandida bari batanze ibyangombwa ntibashoboye guhita mu ikubitiro kubera ibyo komisiyo y'amatora yavuze ko nibura ku rutonde rw'ibisabwa nk'uko yabitangaje. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba hari ababa bashoboye kubyuzuza mu minsi mike ishize urutonde rw'agateganyo rugiye habona cyakora ku munsi w'ejo harabamwe ijwi rya Amerika ko bateganya kurega komisiyo y'amatora mu rukiko bavuga ko uburyo urutonde rwasohotse buri n'ibyo bise kutigenga. Inkuru turacyayibakurikiranira turayibagezaho mu buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Ariko reka twumve uko ku munsi w'ejo byari byifashe. Eric Bagirubusa.
Ku itariki ya gatandatu z'uku kwezi nibwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje urutonde rw'agateganyo rw'abakandida buzuje ibisabwa kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ku isonga haje Perezida Paul Kagame watanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, Bwana Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, na Bwana Philippe Mpayimana umukandida wigenga. Abakandida batandatu bigenga kuri uyu mwanya komisiyo y'igihugu bose yavuze ko batujuje ibisabwa. Abo barimo Jean Banda, Diane Shima Rwigara, Eliman Imanirareba, Thomas Habimana, Innocent Hakizimana na Barafinda Sekikubo Freddy. Bose bagahura kuko batarabashije kugaragaza imikono 12 muri buri karere ishyigikira kandidatire zabo. N'ingingo ikumira bidasubirwaho bagaragajwe ko ibyangombwa byabo bituzuye kuko komisiyo y'amatora yavuze ko nta wemereye gusubira gushakisha indi mikono. Avugana n'ijwi rya Amerika, Hakizimana yasobanuye ko nyuma yaho komisiyo y'igihugu y'amatora imugaragarije ku rutonde rw'abatujuje ibisabwa bwake yayitura, avuga ko yatanze ubujurire mu nyandiko kandi babwakiriye bakajya banaganira kuri telefoni.
We yasubije ubutumwa butugufi kuri telefoni ko bagiye kwiga ku kibazo cyacu bakadusubiza, ariko nanitaha yananiwe kudusubiza. Mukobwa rero twe twumva yuko yagiye kubaza umukuru w'igihugu akanga ko abakandida bigenga bahangana nawe kubera ko abona ko dufite ingufu. Rero nta kindi twakora tubigikurikiyeho n'urutonde n'urusohoka turarega igihugu mu rukiko rw'ikirenga, ariko ntabwo twabikora urutonde rwa burundu rutarasohoka.
Mu myumvire ye, uyu washakaga guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'uyu mwaka hari inenge abona kuri komisiyo y'igihugu y'amatora.
Ni ukuvuga komisiyo yo mu Rwanda ishinzwe amatora ndetse ikorera mu kwa kw'ishyaka rya FPR, kuba abantu barasohotse bemerewe ku rutonde rw'agateganyo bakagereka ingingo batigeze baduhugurira neza kandi twese twarayiguyemo imikono kandi itari mu mabwiriza mu bitabo baduhaye byasohotse.
Undi mukandida wigenga komisiyo y'igihugu y'amatora yagaragaje ko hari ibyangombwa tujuje n'umwari Shima Rwigara. Hari ku nshuro ya kabiri agaragaje uwo muhate muri aya matora y'umwaka w'2024, kuko mu mwaka w'2017 nabwo Diane Rwigara yashatse kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntiyabigeraho. Uyu wasanga komisiyo ifite undi murongo. Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika, Diane Shima Rwigara akavuga ko hari ibyo abashinzwe gutegura amatora bakwiye guhindura mu mitegurire yayo.
Ushobora kuzuza ibyo basaba byose ndetse ukanabirenza, ariko ugasanga barakwangiye. Hakaba hari undi utarasinyishije cyangwa wasinyishije akarere kamwe cyangwa tubiri, ugasanga we baramwemereye. So icyahinduka ni uko bagendera ku byanditse, ku byo baduha, ku byo badusobanurira, aho kugendera ku bindi tutazi. Ushatse kutambuka watambuka, ariko utabishatse icyo wakora cyose ntabwo uzatambuka.
Nta mukandida n'umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika wemeza ko komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje mu mucyo urutonde rw'agateganyo ku bagomba kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Bwana Barafinda Sekikubo Freddy nawe yagonzwe no kubura imikono. Mumboni ya Barafinda warugarutse ubugira kabiri mu ruhando rwa politiki kuri uyu mwanya, asobanura ko aticariyeho nyuma yo kutakirwa na komisiyo y'amatora.
Twemeranyije ko tugomba gushyirwa ku rutonde nk'abandi bana bose b'igihugu, tukiyamamaza, hanyuma twese tugasishurwa n'abaturage rubanda.
Kuri Bwana Barafinda nawe asanga hari icyagombye gukorwa mu mugambi wo kudakumira abashaka guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'uyu mwaka.
Ibisigaye rero ni ikibazo cya politiki, tukanegosiya abakandida bose twese uko twatanze kandidatire, tumanuke ikibuga cya politiki twiyamamaze, none dusifurwe n'abaturage bitewe n'amajwi baduhaye, bitewe n'ukuntu umuntu yagaragaza imigabo n'imigambi ye muri rubanda. Rubanda ruba ari rwo rudukiranura ruraramye, kuko nirwo dukorera, ntabwo dukorera neke akanama kabamukeba.
Kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru, Ijwi rya Amerika ntiyari yakabashije kumenya niba mu bakandida batandatu bigenga hari uwaba yarabashije kuzuza ibisabwa. Mu bihe bitandukanye twahamagaye abategetsi ba komisiyo y'igihugu y'amatora, ariko ntibyadushobokera kubavugisha. Nibanasubije ubutumwa twabandikiye kuri za telefone zabo ngendanwa kuri iyi ngingo. Kurundi ruhande ubwo madamu Odaga Sinzi gukuri iyi komisiyo yatangaza gurutonde rw'agateganyo kubemerewe kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika mu matora y'uyu mwaka yashyizeho ikitonderwa. Gasinzi rwashimangiye ko ibituzuye kuri lisiti y'abashyigikiye umukandida wigenga bidashobora kuzuzwa nyuma y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatanu ariko komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza urutonde ndakuka rw'abazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Hatagize igihinduka ku rutonde rw'agateganyo rukagaruka rwo rutonde ndakuka, abakandida bakongera kugaragara mu kibuga cya politike ni nabo busanzwe bahatanaga mu matora ya 2017. N'amatora Perezida Kagame yegukanye ku bwiganze buri hejuru ya 98% by'amajwi. Ekoji rusajwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi habaranira uburenganzira bw'imfungwa basaba ko zakwitabwaho kurusha uko bikorwa ubu. Ni nyuma y'imfu z'abagabo babiri bari bafungiye by'agateganyo muri kasho ya parike ya Makamba. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi. Kiriva ndayishimiye ni witugezaho.
Nk'uko amasoko yacu abitumenyesha, umufungwa wa mbere yitabye Imana kwa kabiri igenekerezo rya 11 z'uku kwa gatandatu. Yari yahagaritswe bivuye ku matati y'amatungo aho yabinyakazi zone bukeye komine Kibago i Makamba. Mu butumwa bwagiye buraherekanwa ku mbuga waniro za WhatsApp, igipolisi kivuga ko uwo mugabo yapfiriye mu gasho ka parike ya Makamba kandi ko yahitanywe n'urwakarago. Bavuga kandi ko uwo mufungwa yari amaze ukwezi muri ako gasho yarateziriwe, ariko ko yari akirindiriye uruhusha rwo gusohoka gasho. Bukeye mu gatondo kuri uyu wa gatatu, ababyeyi b'uwundi mufungwa yari yashikanywe muri ako gasho nyine ku Imana igenekerezo rya cenda babikiwe ko umwana wabo yitabye Imana. Uwo yari yafungishijwe n'umubyeyi wiwe nk'uko we nyine abyiyemerera. Ababanyi biwe twasanze ku rugo rw'uwo muhisi ku gatwenzi ka Makamba baratwiganiye icatumye umubyeyi afata ingingo yo gupfungisha umwana wiwe.
Nagomba yuko agira amusara ku mugasho kugira ngo aruhuke yikosore umwana akari mwiza umva renga ko ataramwanga ntabimwe ni kabiri kumva yuko yirukanze kuri nyina kandi nyina natekereza kumwirukanga.
Uko kudurumbanya umubyeyi wiwe rero byari bimuruhishije kandi yari akeneye kubiruhuka.
Urumva gusikana yaravuze reka nduhuke nuve n'akayaga ndamutwara mu gasho mugaho nduhuke.
Umubyeyi wa nyakwigendera aremeza ko umwana wiwe yari asanganye indwara, ariko ko baherukanye ku wa mbere mu gasho akomeye.
Akiragenda mu gasho kwa Mungu hano ku wa mbere je ndi nyina wiwe njyagenda kumuraba turavugana ku munsi wa mbere abagenda ataha ndamushika ari mu gasho nyine yego twavuganye yarakwaye ibintu bya sima byagobokanye n'ibikagomba kukunigura ariko arose umuti cyacyaricuramo.
Umubyeyi mbere yari karitegura ko yoja kumurekuza, ariko gaturuturu kuyu wa gatatu yagiye yumva bamubikira ku mwana wiwe yitabye Imana. Abagiye kumuraba bamusanze mu buruhukiro bw'abitabye Imana, kandi nubwo mu gipolisi bemeza ko yitabye Imana mu bitaro ariko aravugwa na fagitire y'imiti bamuhaye canke igicumba bamujyamitsemwo. Umwe mu bameze gufungirwa muri ako gasho ejo rya Amerika ryaramwegereye riramubaza ukigena ubuzima bw'abafungiwe muri iryo bohero bwifashe nawe yigana gira ati agasho kabi n'agashoka komine na parike bya Makamba utagira uwo gukurikirana urapfa kukusanga abahafungiwe bafashwe nabi. Iyo bagwaye barabura uwo bakurikirana n'ayo mashirahamwe aranira agateka k'abapfunzwe hari igihe bataza aho bishika no gupfugapfa. Bamwe baragwara kubera ubwinshi bw'abafungwa usanga barenze urugero, hari abahandurira indwara abazisanganywe nabo bakabura ikibajana kwa muganga. Ugasanga gasho kagenewe abantu nka 40 hari abarenga 150, ariko mu mpimba byopfuma kuko hoho barafungurirwa, ariko naho nyine urahasanga karenganyo kubera hari bamwe usanga baronka ibifungurwa abandi ntibabironke, canke ugasanga hari n'abakoresha ibikorwa biremereye bibavuna ku gitsure censhi bigatuma bagwara. Ariko ubuzima bwo mu gasho ni bubi cane. Mwishamwe nabariza riharanira agateka k'abafunzwe n'imiryango miryango yabo nshimira imana jamari arirongoye arababazwa n'impfunkizo ku kagateka k'umunyororo kabaka tubahirijwe umufungwa arafise uburenganzira bwo kuvugwa kandi atarasinzikara iyo sanganye indwara zidakiraho arakurikiranwa kurusha mu gufungurirwa no mu kuvuzwa atararemba muri iryo shyirahamwe bati ibyo gukurikirana amagara y'abapfunzwe mu Burundi ntibitunganije neza iyo amatohoza yemeje kugwa urupfu rwavuye kugwangara rw'abajejwe abanyororo barakurikiranwa bagahanwa ibyo bisaba ariko ko amategeko ahinduka
twerwe mu ishyirahamwe nabaza tuvuga yuko amatohoza amategeko amwamwe ajyanye n'ibyo gutungana ko yohinduka na cyane cyane ko iyo umuntu yitabye Imana akiri umwera atari ubwacirwe urubanza ko byo kuri wabikoze uwo mucamanza cyangwa uwo muprokurere yamupfunze dusaba ko ari we yocashumbusha umuryango kandi ko byoja mu mategeko
ababyeyi nabo bafise abana b'ibigaba batera umudugararo ishyirahamwe ntabareza risaba kwica ikibazo cyotunganyirizwa mu muryango
umwana yohanurwa bayinasenge bayinarume babyarawe base wabo bakicarira uwo mwana kuko cyo twagira tubwira abarundi umunyororo n'ahantu habi sahantu hanura ahubwo hatera umutima w'ubukoko mbere umuntu akaza yarinze kurusha uko yarari
ishyirahamwe ntabareza hari bandanya risaba ababyeyi mu miryango ko bukwifashisha abanonoseye ibijyanye n'imyifato bigaragaye ko naho umwana afise indwara yo mu mutwe wo mujana kwa muganga bakamufasha ntibihute kumufungisha kuko bashobora gusanga bishe itobokejeje
tuve mu Burundi tuje muri Tanzania mu gihe hasigaye amezi make kugira ngo leta ya Tanzania ishyire mu bikorwa gahunda yo kwirukana impunzi z'abarundi zose ziri ku butaka bw'icyo gihugu harimo n'abadashaka gutahuka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu aho muri Tanzania iravuga ko igiye gutangiza iperereza n'ibiganiro ku barundi batifuza gutaha James Joven nibyo tubwira
iyo ngingo ije nyuma y'ugwamo gwishi gw'amashirahamwe aharanira agateka k'impunzi asaba leta ya Tanzania kudashyira mu ngiro umugambi wo kwirukana impunzi z'abarundi umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Hamadi Masauni niwe yashikirije iyo ngingo mu nama yabereye mu ntara ya Kigoma kuri uyu wa kane ni inama yahuje abategetsi ba leta ya Tanzania HCR n'andi mashyirahamwe yita ku mpunzi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu Kanji Hamadi Masauni ashimangira ko amatohoza akomeye no kumviriza ibibazo ku muntu umwe umwe bizokogwa ku mpunzi zose zizoba zisigaye mu nkambi hisunzwe amategeko agenga impunzi n'ay'igihugu nyuma yo gutahukana impunzi zose zidashaka gusobanura neza impamvu zikomeye zatumye bahunga
sisi kama serikali wajibu wetu kuendelea kuelimisha wakimbizi kuhusu umuhimu wa kurejea nyumbani katika kuleta maendeleo
Twebwe nka leta ya Tanzania ni ngombwa ko tubandanya guhimiriza impunzi gutaha kujya kubaka igihugu cyabo bikiriye mu nama y'ubutatu yabaye mu mwaka uheze twasanze igihugu cy'u Burundi gitekanye ku bw'ibyo impamvu zatumye bahunga zaraheze gutyo leta ya Tanzania itegekanywa gukora amatohoza y'impamvu zatumye bahunga ntitwasanga zidakomeye tuzobatahukana bose
kuwahoji ndugu zetu wakimbizi kutoka Burundi kwa nini wanashida kurejea nyumbani na kupima sababu watakazotoa kama zinawapa sifa ya kuendelea kuwa wakimbizi na kisha kufanya maamuzi sahihi kama
hicho ikindi umushikiranganji Masauni ashimangira yuko kiringo cyo gutahukana ku bushake impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kizorangira mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo leta y'u Burundi ya Tanzania na ASEC babyemeranye mu nama nyabutatu yabaye mu mpera z'umwaka uheze
kama serikali ya Tanzania hatuoni sababu yoyote ya kuongeza muda wa hamasishaji kama ambavyo tulipanga na kukubaliana
twebwe nka leta ya Tanzania dusanga ata mpamvu dufise yo kongera ikiringo cyo guhimiriza impunzi gutaha ku bushake icyo gikorwa ntikizorenga uyu mwaka nyuma yo kubatahukana ku nguvu nk'uko twabipanze mu nama nyabutatu izi ngingo turiko turafata ntimuzibone nk'uko twanka abarundi siko biri gusa neza tuzabikora twisunze amategeko y'igihugu amategeko mpuzamakungu agenga impunzi
sana aidha utekelezaji wa maazimio yetu leo itazingatia sheria za ndani sheria za kikanda na sheria za kimataifa ili kuhakikisha kuwa ndugu zetu wanapata suluhisho la kudumu kwa usalama na kwa heshima
gusa misi yose impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu zihamagarira leta ya Tanzania gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi
leta ya Tanzania nukuri twayisaba itwumuko yatwakiriye itwumvirize amaboroko yacu itwumvirize ivyacu kuno bimeze ubuzima bwacu nkuko ari umuvyeyi kuko umuvyeyi iyo akiri umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza ingorane zose zishobora kubako bashobe byane kuzibona none mwumva nkuko yatwaye nkuko batwakiri badukunda nibadukundi ubuzima bwacu batugwanire nkuko babisavye uko byuko byuko botugwanira
mudufashe mudufashe kabisa murabe ko ntumwo twihweza ikibazo cyacu kije mu ngiro kuko mu Burundi ndugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza
ibyo kandi byasabwe n'ubusanzwe n'andi mashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ku bushake watanguye kuva mu mwaka w'2017 leta ya Tanzania iri mu migambi yo gutahukana impunzi zose isigaye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu yumvikanisha ko amahoro yagarutse mu Burundi kuva mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
Ugusoza tugaruke hano muri leta zunze ubumwe za Amerika mu nkuru zihariye zisobanura birebana n'amatora yo muri uyu mwaka muri iki gihugu urwango n'urugomo bigenda byiyongera bizagira izihe ngaruka ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 Thomas Kamilindi nibyo atubwira
Southern Poverty Law Center SPLC mu magambo ahinnye ni ikigo cy'ubushakashatsi n'ubuvugizi mu birebana n'uburenganzira mboneragihugu civil rights mu cyongereza cyangwa droit civil mu gifaransa ifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Montgomery umurwa mukuru wa leta ya Alabama mu majyepfo y'igihugu mu cyegeranyo yashyize ahagaragara mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatandatu ivuga ko mu mwaka ushize w'2023 hariho imitwe itemera guverinoma 835 yavuye kuri 72 mu 2022 yiyongeraho rero indi mishya 133 naho imitwe igenda iri burwango yari 523 mu mwaka w'2022 yiyongeraho indi mishya 72 igera kuri 595 mu 2023 yose hamwe uko ari 1430 igizwe ahanini n'abazungu bumva ko bagomba kuba hejuru y'abandi nkuko abashakashatsi b'ikigo SPLC babisobanura imvugo imyitwarire ibikorwa uboneza nguni n'ingengabitekerezo by'iyi mitwe yose byibasira cyane cyane ku isonga abitwa LGBTQ+ aba barimo abakundana bahuje igitsina n'abihindura igitsina bavukanye iyi mitwe ntisiga inyuma kandi abimukira abadasangiye ibara ry'uruhu n'abayoboke bayo n'abanyakamwe mu myemerere mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika RG Cravens umushakashatsi mukuru wa SPLC asobanura ko iyi mitwe igenda irushaho kujya mu bya politiki ifite umugambi ishaka kugeraho
Extremists, those who oppose inclusive democracy, spent the last year.
Abaheza nguni, abo badashaka demokrasi ihuza bose bamaze umwaka bacengeza amatwara yo kwigomeka ku gihugu. Bakuririza urwango ko ari yo nzira nyayo. Bigisha ko guverinoma n'andi moko bahora babagambanira. Bagambiriye kandi barimo baritegura kwangiza amatora twimirije imbere. Kurwanya ubudasa n'ukurwanya uburenganzira bwa bose bwo gutora no kurwanya demokarasi
ubwanyu.
President Joe Biden, kandida w'ishyaka ry'abademokrate, yemeza ko uwo bahanganye Donald Trump abifitemo uruhare kandi ko ari we ushobora kubambira urwango mu matora yo mu kwa 11.
Sinzareka Donald Trump ahindura Amerika igihugu kitemera ubupfura n'ikinyabupfura kitubaha abantu. Nzavumwe nindeka Donald Trump ahindura Amerika igihugu cyuzuye umujinya, umubabaro n'urwango.
And I'll be damned if I'm going to let Donald Trump turn America into a place filled with anger, resentment, and hate.
Trump, kandida w'ishyaka ry'abarepublikani, ntahisha ibitekerezo bye kwa ashyigikiye imwe n'imwe mu mitwe iri ku rutonde rwa Southern Poverty Law Center, SPLC. Urugero ni nk'uwitwa Moms for Liberty. SPLC ivuga ko uyu mutwe uri mu rwego rw'iyabahezanguni itemera guverinoma, by'umwihariko itemera uburezi kuri bose mu mashuri.
The radical left is even slandering Moms for Liberty.
Abaheza nguni bo muharanira impinduka zijyanye n'igihe tugezemo barasebya Moms for Liberty mu byo bita imitwe y'urwango ngo mu mutwe w'urwangora uranyumvira namwe ngo Moms for Liberty ni umutwe w'urwango koko.
Can you imagine Moms for Liberty hate group?
Ijwi rya Amerika yasabye ikiganiro na Moms for Liberty ariko iri shyirahamwe ryanze kuyivugisha. Gusa rero abakurikirana uko uru rwango rwa politiki rugenda rwiyongera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasaba abakandida kwirinda gukoresha imvugo ya rutwitsi kugira ngo itazavaho ibyara urugomo n'ubwicanyi muri iki gihe gisatira amatora yo mu kwa cumi na kumwe.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri aya manywa n'aha tuyasoreje, mbashimiye mwese ko mwabanye natwe mbararikira gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Duhereye ku kiganiro muri Sanga mu kanya saa kumi z'i Kigali n'i Bujumbura kuri mikro mwari kumwe na